ni Radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribandanya kubashyikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Mwiriwe neza nshuti mu duteze amatwi. Kuri mikro mikro mwe nanje Fidel Niyongabo
na Placide Magambo mbahaye ikaze mu biganiro byacu byo kuri iyi saha.
Kita tukumumbwa mfasi mba yara vuze, jimwezi ratulika, ahamadu, hawa soho tekuko, haima hozi vigia, wangu watuwa batu, nituziuka.
Kwa mteneza gatia gatia, mmasasa yara buga, tulajirugowa, mutimula tubamo, tulagugunga.
Abo n'abanyagihugu bo ku mutumba wa Kigoma no muri commune Busoni bavuga ku byerekeye igitero cyakozwe kuri umustanteri wa commune Busoni mu ntara ya Kirundo mu Burundi. Turavuga no ku Barundi bafatiwe muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bumvirijwe na sentare isubiramwo imanza ya Bujumbura. Turavuga ku gihano cyo gufunga ubuzima bwiwe bwose umugore yitwa Clenny Mukashaka wo mu karere ka Kamonyi muri sekitori ya Ngamba mu Rwanda no kunama mpuzamahanga kungu y'iminsi itatu yo kurabira hamwe imigambi yo kugabanya impfu z'abakenyezi bitaba imana bariko baribaruka hamwe n'impinja. Inshamake y'amakuru yo hirya no hino tugira tubashikiriza mu kanya. Riek Machar ayoboye abagwanya ubutegetsi bwa Sudani yo mu manuko azotahuka ejo ku wa gatatu mu gihugu ciwe.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump avuga ko yifuza kwambura ubwenegihugu impinja zivukira ku butaka bwa Amerika kandi ababyeyi babo atarabimukira.
Inama y'ishyirahamwe mpuzamakungu onijejwe amahoro n'umutekano ku isi yemeje atanu umwe avuye muno munsi kuwa kabiri ingingo igenewe guhagurukira bikomeye ikiza cya Ebola.
Abaturage bo mu bwoko bw'Abayahudi bahuriye mu kiriyo mu mujyi wa London mu Bwongereza bunamira abantu 11 bishwe barashwe ubwo bari mu masengesho muri sinagoge i Pittsburgh muri Amerika.
Aya makuru hamwe na yandi tubafitiye turagaruka ko mu kanya gato imugume hafi ya maradiyo yanyu. Tuhere ku ido nido ry'amakuru yo hirya no hino tubafitiye. Riek Machar arongoye abagwanya ubutegetsi bw'igihugu cya Sudani yo mu manuko azotahuka ejo ku wa gatatu. Azoba atahutse hisunzwe amasezerano y'amahoro aherutse guterwa kw'igikumu hagati yiwe na Perezida Salva Kiir. Riek Machar yaramaze ikiringo kirenga imyaka ibiri yarahunze igihugu. Umuvugizi wiwe Lam Paul Gabriel yabwiye itorokanizo ry'amakuru ry'Abanyamerika AP ko Machar atahutse kugira agire uruhara mu birori byo guhimbaza amahoro bizobe ejo ku wa gatatu. Lam Paul Gabriel avuga ko impande zose zitegerezwa kwizerana kugira amasezerano y'amahoro aje mu bikorwa amenyesha ko Machar atahutse mu gihugu ciwe kugira yereke abantu bose ko ashigikiye inzira y'amahoro. Hisunzwe amasezerano yatewe ko igikumu mu kwezi guheze Riek Machar azosubira kuba icegera ca Perezida Salva Kiir. Amasezerano ntiyubahirijwe inshuro zibiri imbere yaho. Hari impungenge ko amasezerano y'amahoro aherutse guterwa ko igikumu ashobora gusambuka kandi. Riek Machar yandikiye Perezida Salva Kiir mu ndwi iheze avuga ko azo kwitaba ibirori byo guhimbaza amahoro bizobeje ku wa gatatu. Yamara yasavye ko ibintu bimwe bibanza kubahirizwa. Muri ivyo harimwo kurekura abanyororo bose bapfungiwe impamvu za politiki, gukuraho amategeko yo mu bihe bidasanzwe, kurekurira abatavuga rumwe na leta bose kuja mu bice byose by'igihugu atantambamye, hamwe no kubahiriza umutekano wiwe.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump avuga ko yifuza kwambura ubwenegihugu impinja zivukira ku butaka bwa Amerika kandi ababyeyi babo atarabimukira. Mu butumwa bwanyuze kuri televiziyo ya HBO, Perezida Trump yumvikana avuga ko ateganya guca burundu iyo ngingo yemerera umwana wavukira ku butaka bwa Amerika guhabwa ubwenegihugu. Yumvikana avuga ati: "Nitwe gihugu twenyine abantu baza bakabyara ubundi umwana gahabwa ubwenegihugu." Akomeza agira ati: "Ibyo bigomba kurangira rwose." Ariko kandi nanone, Amerika sicyo gihugu cyonyine kigira iyo ngingo mu itegeko nshinga, kuko hari ibindi bihugu 30 ku isi nabyo umwana uvukiyemo ahita afata ubwenegihugu bw'icyo gihugu. kuvana ingingo mu gitabo cy'itegeko nshinga rimaze imyaka irenga 250 bishobora kutamworohera. Ahubwo ni icyifuzo gusa kuri Perezida Trump kuko byamusaba inzira ndende yanyuzwa no mu nkiko. Perezida Trump n'abamushyigikiye ubundi bamaze ibyumweru bibiri barakajije umurego mu kwikoma abimukira, ni nako bihaniza impunzi ziri mu rugendo rurerure zihunga ibihugu byo muri Amerika yo hagati zerekeza ku mpaka wa Amerika. Perezida Trump avuga ko afata ababimukira nk'abagabye igitero kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ku buryo yatanze n'itegeko ryohereza imitwe y'abasirikari basaga 5,200 ku mupaka mu mpera z'icyumweru gishize. Iyi ntero ni nayo ikoreshwa cyane ubwo Perezida Trump n'abamushyigikiye baba biyamamaza n'ishyaka ryabo ry'abarepublikani mu matora y'abagize inteko ishinga amategeko mu cyumweru gitaha.
Mwandanya kubimviza makuru yo hejya no hino twabateguriye, tuve muri Amerika tugaruke muri Afrika. Inama y'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe amahoro n'umutekano ku isi yemeje 5 avuyemo n'umunsi wa kabiri ingingo igenewe guhagurukira bikomeye ikiza cya Ebola. Ku rwego rwasabye impande zose zegwa n'igikorwa cyo kurwanya Ebola kongereza urugamba rwazo cyane cyane mu bice icyo kiza kiriko gikwiragiramwo. Iyo ngingo yashikirijwe n'ibihugu bya Ethiopia n'Ubusweda, ikaba isaba Leta ya Kongo ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS n'izindi impande zegwa n'ikibazo cya Ebola kubandanya kongereza utwigororo tw'ukurwanya icyo kiza. Iyo ngingo yibutsa cyane cyane Leta ya Kongo gukingira abasivile bari ku butaka bw'igihugu, kubakingira ibyaha bityoza agateka ka muntu n'ibyaha byo mu ngwano. Ibihugu 15 bigize inama ya ONU ijejwe amahoro n'umutekano ku isi bitangaza ko bitewe amakenga bikomeye no kugena umutekano wifashe mu bice bigeramiwe na Ebola. Ivyo bihugu bimenyesha ko umutekano muke ugeramira bikomeye ibikorwa vyo gutabara vyihutirwa, ivyo bigatuma umugera wa Ebola ukwiragira mu gihugu no mu karere. Ivyo bihugu bisaba imigwi yose yitwaje ibigwanisho guhagarika bidatevye ibitero.
Abaturage bo mu bwoko bw'Abayahudi bahuriye mu kiriyo mu mujyi wa Londres mu Bwongereza bunamira abantu 11 bishwe barashwe ubwo bari mu masengesho muri sinagoge mu mujyi wa Pittsburgh muri Amerika. Urujijo rukomeje kwiyongera mu Bayahudi aho bibaza igihugu baturamo bafite umutekano. Ubushakashatsi bwakozwe mu mwaka ushize bwagaragaje ko Abayahudi bagera ku 290,000 mu Bwongereza bagerageje kwimukira ahandi kuva ubwo Ubwongereza bwivanaga mu muryango uhuza ibihugu by'Iburayi mu kiswe Brexit. N'ingengabitekerezo y'urwango rubibasira yarushijeho kwiyongera, abenshi bifuzaga kwerekeza muri Amerika. Umubare w'Abayahudi basaba ubwenegihugu mu gihugu cy'Ubudage warushijeho kwiyongera. Umubare w'Abayahudi basaba ibyangombwa mu Budage wavuye kuri 43 mu mwaka w'2015 ugera ku 1,667 mu mwaka w'2017. Abenshi muri bo bakomoka mu kubisekuru by'Abayahudi bari barambuwe ubwenegihugu mu gihe ishyaka ry'Abanazi ryari ku butegetsi aho mu Budage ari naryo ryabakoreye ubwo bwoko genocide. Abayahudi bo mu Bwongereza bahangayikishijwe n'igitutu gikomoka ku ngengabitekerezo ihemberwa n'urwango kuri bo ikomeza kwigishwa n'abayobozi b'ishyaka ry'abakozi ritavuga rumwe n'ubutegetsi rirangajwe imbere n'umunyapolitike Jeremy Corbyn.
Tugarutse muri Afrika, Muktar Robow yigeze kuba icegera cy'umukuru w'umugwi w'intagondwa z'abayisilamu Al-Shabab muri Somalia ariko arahiganwa mu matora yo mu ntara muri icyo gihugu. Uyu yigeze guhayagizwa na Osama bin Laden yayoboye umugwi w'iterabwoba Al-Qaida, abonwa ko afise amahirwe yo gutsinda amatora yo mu ntara zoba mu kwezi kuza. Mubandanya kumviriza ibiganiro n'amakuru tubafitiye kuri Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi, aho umusitanteri wa komine Busoni mu ntara ya Kirundo yarahatswe kugandagurwa n'abantu bitwaje ibigwanisho. Bamuteye atashe baramurasa amasasu menshi bongera baterana grenade. Nta waguye muri uwo mutego ariko imodoka yarimwo yarononekaye cyane. Umuntu umwe ikekwa aramaze gufatwa kumvoza amatohoza. Ibindi kuri inkuru twumvize mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Abanyagihugu bo ku mutumba wa Kigoma no mu micungararo yawo muri komine ya Busoni bagorobeje mu bwoba bwinshi kuri uyu wa mbere. Amasasu menshi na grenade yaturikiye kuri uyu mutumba nk'igihe cy'isaha zibiri n'igice nivyo vyabaraje mu bwoba.
Gutse twumva amasasu baravuze ngo ziraturika amazu ntabasohotse kuko ayo mpaho zivugiye abantu batoba tubituvyuka.
Baramutse neza gake gake mu masasu yarayarapuka turagira ubwoba umutima uratuvamo turagugumwa. To twifashishije kubikinda nyene twibaza yuko nyene byo hava bitujanira cyiye mwanya nyene turumva ko haje umutekano turaheza turasohoka tuja kuraba ibyabaye.
Abanyagihugu bavuga ko batinye kuva mu mazu batinye guhangana nabitwaje inkoho nabo bari minwe misa.
Tumaze kumva amasase twaciye twagumye mu nzu ku buryo tutagushobora kugira ngo kuza kwivuna none mwaje n'umutama ivugiye ngaho ubona no kwegura ngaho ariko hagati yaho abagenzi umutekano baciye banyaruka nagusha turaniguruka mu nzu shata kuraba ibyo bintu bibereye.
Ayo masasu yateye ubwoba abo banyagihugu yariko atumberezwa kuri Maria Claudine Hashazinka mustaniri wa komine Busoni biremezwa na buramatari w'intara ya Kirundo Alain Tribene Mutabazi ahavuga ko yarusimbye mu mutego yari yatezwe.
Nyakuba mustaniri yaratahutse avuye ku biro ku kazi ka misi yose ageze ku mutumba wa Kigoma muri zone ya Gatare ashasanga abagizi ba nabi bamutegereye mu nzira aho bari batambitse ibiti mu barabara hanyuma bahagaze kugira ngo barabe ubu bagizi ba nabi atangura kurasa. Imana ishimwe ko yaturokoreye nyakuba mustaniri ariko nkuko mwabibonye imodoka yararimwo kubera ayo masasu barashe imodoka yashoboye kononekara kuko bateye na grenade byumvikana yuko imodoka yoyo yaba mayika ya grenade cyangwa amasasu yayifashe imodoka yashoboye kononekara ariko dushima Imana mushobora byose kuko mustaniri nabo bari kumwe bose bavuyemo amahoro.
Ababikoze cyanke icyo umutware yoba yagira azire buramatari w'intara ya Kirundo ati amatohoza ariko arakogwa. Alain Tribert Mutabazi yari yashitse kuri uyu mutumba wa Kigoma guhumuriza abanyagihugu nabo mu micungararo yawo hari kumuhinga mu wuyu wa kabiri.
Twashaka twahumurize ibyaraye bibaye twese twabyumvise mwese mwabyumvise ariko kuva tubimenye twagerageje guhumuriza abana bariya reka mbere no kugerageza kurondera icyo bacabiteye cyangwa abo babikoze ariko twagira dusabe mwese bari ngaha kugira ngo dutekane ababijejwe tubahe umwanya bariko bararondera izo nkozi z'ikibi ari n'ubu nyene ari no mukanya ari n'ejo ari nahiga y'ejo abo bantu bakoze aho kabikabishe turizeye yuko bafatwa hanyuma ubutungane bw'igihugu busanzwe butunganiriza abene igihugu bose buheze bukore neza buheze bukore ku mugaragaro.
Mwimaze kumenyekana mu matohoza ya mbere umuntu umwe yikekwa aramaze guhagarikwa kumvuza amatohoza iruhande y'abandi batari munsi ya batatu bariko bararondegwa n'ubutungane mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi. Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika.
Urakoze Jean Bosco kuri iyo nkuru. Mu Burundi inkuru yerekeye Burundi kandi abarundi 50 bafatiwe mu Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu barenga ijana bumvirijwe na sentare isubiramo imanza ya Bujumbura mu ibohero rikuru rya Mpimba kuri uyu wa kabiri. Bagirijwe kuba bari mu mirwi y'abagwanyi no gushaka guhungabanya umutekano mu gihugu hagati. Bose barabihakana bakemeza ko bafashwe kuko bavuga ururimi rw'Ikirundi. Inkuru ya mugenzi wacu Raymond Zimana.
Mu banyero 115 bafungiwe mu ibohero rikuru rya Mpimba riri mu gisagara cha Bujumbura bafatiwe mu gihugu giharanira demokarasi ya Kongo baca bashikirizwa ubutegetsi bw'u Burundi mu mpera z'ukwezi kwa mbere 2017. Kuri uyu wa kabiri humvirijwe abashika 50 na sentare isubiramo imanza ya Bujumbura. Bose bagirijwe kuba bari mu migwi y'abagwanyi ishaka gutera u Burundi iri muri ico gihugu. Umushikiriza manza wa Republika akaba yavuze umuharire ditabara Forebu na FNL yanza bamema kindi bagirijwe no gushaka guhungabanya umutekano mu gihugu hagati. Umwe bashingwa manza baburanira abo banyororo yemeza ko amategeko yaho nyanzwe kuko abagirizwa ibyaha biba bikomeye bategerezwa kuronsa ababunganira mu by'amategeko. Maitre Prime Mbarubukeye akababazwa nuko bumvirijwe bagaca bafungwa aho gusubizwa mu miryango yabo nkuko bari bavyemerewe
kuva bagikurwa ku mpaka wo mu Gatumba babajana bere y'umuya upeje kugira bumvirize cyo gihe babwirwa yuko azoca batahukanwa mu miryango yabo imvugo ntiyajanye n'ingiro niko no vyita ako kabaye gahaze iho nyangwa tubona rya mbere yabaye n'uko baba bafunzwe bategeza kuronswa ababunganira mu by'amategeko kisunzwe ingingo ya 39 mu gace kayo ka kabiri yibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi kuko iyo ngingo iravuga ndetse yuko umuntu wese ategeza kuronswa umunganira imbere y'amategeko mu masentare yose aho urubanza rwe rubarugeze uburenganzira bwiwe bwo gusaba ubumwunganira
mu gihe bagirizwa ko bari mu migwi yiteguriye gutera Burundi bose babihakanye bamwe bavuze ko bari bagiye kurondera akazi abandi bari bagiye kwiga muri ico gihugu abandi nabo bakemeza ko batorose mu migwi y'abagwanyi yari yabanyuruje ibakuye mu gihugu cyo Burundi icyiyumviro gishimangirwa na Maitre Mbarubukeye avuga ko ubutungane butofatira mu kivunga kuko harabahagarizwe kuko bavuze ikirundi gusa
bisanzwe si bose bo kwagiriza ico cyaha kuko nkuko twabivuze ababibasaba yuko botandukanwa nabeza kuko harimo nkabo twasanzemo bafashwe bagiye gukora akazi hariya muri Kongo gusaba akazi bakakaronswa bagakora dufate nko kwimba nk'ubutare canke kuragira inka ugaca usanga rero ico gihe bakira kukumva kuri umurundi uvuga ikirundi baca bagushiramwo bagaca bakuyura bagaca bagufunga muri Kongo imbere yuko bagutahana i Burundi nico bagirizwa mugato kavuga duti harabo twasanze vyukuri ko ico caha kitobagira kuko bari bagiye gukora akazi hariya muri Kongo dusangamo harimo nabakozi b'Imana bari bagiye kuvuga ubutumwa muri Kongo nabone barimbwe bace bayogwa baratwaga gupfunga
ikindi uyo yunganira bamwe muri abo banyororo yeshimikeza kugira abakure ku icaha cuko bamu migwi igwana nuko bose batazinanye kandi batavatiwe hamwe ivyo yahurije ko nubaserukiye leta muri ugo rubanza
ubwa mbere hose bamwe kandi ntanumwe azinanye n'ubundi kuko ntibafatiwe no mu kibanza kimwe ivyo cyo nyine birakwiye kugira ngo nticitwe yuko ari umugwi uri kurategura kuza gutera Burundi nihaba harimo bamwe barafise iyo ntumbero bafashwe nabone mu bibanza bitandukanye ibafashwe ari umuguri hamwe nkuko bubasanga nko mwishamba bariko baragira nk'inama y'gutera Burundi ariko bafashwe mu bibanza bitandukanye amwe byoshika bikagaragara ubutungane bukerekana ko byagenze ukundi turabirindiriye bito tuvuga duti abariko barabitegura imba bari bafise mu mutima yabo bo bihanirwa bigaragaye
kiretse abo 50 bumvirijwe abandi 20 bumvirijwe ku munsi wa mbere kuri uyu wa gatatu hakazokumvirizwa abajika 44 kuko umwe muri bo yitabiye imana mu ibohero rya mimba bashikirizwa igihugu cy'u Burundi kuwa 31 kwezi kwa mbere 2017 waserukiye igihugu cha Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo yari yavuze kwa abo barundi bagera ku 128 bari abadafise ibyangombwa kugira babe muri ico gihugu Ereke sambo arongo y'intara ya Kivu ya majefa ari kumwe na bamwe mu ndongozi z'abasirikare bishamo muza makungu oni bakorera muri ico gihugu yakanye kwa abo barundi boba arabagwanya uwaserukiye leta y'u Burundi umushikiranganje w'ubutungane Emero Rantine kanyana mu kwakira abo barundi yashikirije bari ngaho ko agiye kubisuzumwa imbere yuko abo barundi basubizwa mu miryango yabo ariko bahejeje kumvirizwa n'inyamiramabi baci bajanwa gufungwa mu ibohero rikuru rya Mimba ibujumbura Remonzi Imana ijwi rya Amerika
Urakoze Remonzimana dukomereje mu Rwanda umugore witwa Clenny Mukashyaka yahamijwe icyaha cyo kwica atemaguye umwana we w'imyaka 9 urukiko rwa Muhanga rwamuhanishije igihano cyo gufungwa ubuzima bwe bwose ibindi muri inkuru turabibwirwa na Eric Bagirubusa
Clenny Mukashyaka w'imyaka 26 y'amavuko yongeye kugaragara ku biro by'umurenge wa Ngamba cyenyeye igitenge Hejuru yambaye umupira bohesheje amapingo arinzwe n'abapolisi arego icyaha cyo kwica atemaguye umwana we ndayishimiye w'imyaka 9 y'amavuko ijo sakaritanukanya n'igihimba mu mpera z'icyumweru gishize nibwo umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Muhanga yaburanishije urubanza Mukashyaka yemerera icyaha akagisabira imbabazi akavuga ko yatemaguye umwana we ashaka kumukura mu buzima bubi yarabayemo urukiko ruravuga ko kwiyemerera icyaha kwe mu nzego zitandukanye mu bihe byose bihura n'ibimenyetso ubushinjacyaha umuregesha ruravuga kandi ko kwemera icyaha kwe bihuzwa n'ibimenyetso by'inzego ziba nze bigaragaza ko nta kindi kibazo zari zimuziho bityo ko yakoze icyaha yabigambiriye hari kandi raporo ya muganga urukiko ruvuga ko nayo igaragaza ko nta kibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe Mukashyaka afite ibyo byose ngo n'ibimenyetso bidashidikanywaho urukiko ruvuga ko rwabihereyeho rumuhamya icyaha ukwiyemerera kwe kandi nabyo umucamanza ashingiye ku ngingo z'amategeko yavuze ko bitsindishurerwa mu rubanza gukijyanye n'impamvu nyoroshya cyaha urukiko ruvuga ko nubwo yiyemerera ko yisha atemaguye umwana we adashobora kugabanyirizwa ibihano kuko ngo yakoze icyaha mu buryo rwise ndengakamere umucamanza ati Mukashyaka yakoze ibidakorwa n'umubyeyi kandi nta kwicuza mu byo yakoze nyuma yo gusesengura ibyo byose umucamanza yahanishije Mukashyaka igihano cy'igifungo cya burundu mu munyururu yamukuriyeho igarama ry'urubanza kuko aburana afunzwe Umuhoro wafatiriwe bivugwa ko ari wo Mukashyaka yatemaguje umwana we urukiko rwategetse kushyirwa mu maboko y'ubushinjacyaha ukazagenerwa icyo uzakoreshwa. Umucamanza yibukije uregwa ko ashobora kujurira ibihano by'urukiko mu gihe kitarenze ukwezi. Nyuma y'iminota isagaho gato y'icumi umucamanza yahise apfundikira isomwa ry'urubanza. Urubanza rurangiye ubutegetsi mu nzego z'ibanze ku Kamonyi bwahise bukumira abaturage bubabuza gutaha maze bubaha impanuro ziganisha ku kwirinda ibyaha no kubikumira. Bwana Leopold Gatari ukuriye urwego rw'ubugenzacyaha mu karere ka Kamonyi yibukije impamvu urukiko rwisumbuye rwa Muhanga rwahisemo kuburanishiriza urubanza aho bikekwa ko icyaha cyabereye.
Nukugira ngo bibabere isomo. Bibabere isomo mwumve igihano hanishijwe n'undi wari we wese uzagikora n'undi yuko nawe azahanwa nk'uko ahanwa. Ndagira ngo umuntu wari we wese uri hano aze guhaguruka ati icyo bita icyaha icyo ari cyo cyose cyane cyane icyaha cy'indengakamere nk'iki ngiki.
Bwana Gatare yakomeje agaragaza ingaruka z'ibyaha haba ku gihugu ndetse no kubagize umuryango.
Agiye kuba umuzigo kuri leta. Amafaranga yakishyuriye abanyeshuri, amafaranga yubakaga amashuri, agiye kugaburira uriya muntu yicaye ahantu. Ni ingaruka ya kane iza kuri leta. Ingaruka ya gatanu, namwe mwese abanditse urubuga. Murumva rero impamvu yo kuba urukiko rwamanutse tukaza hano ni ukugira ngo buri wese yumve isomo. Numva gahari agatima kavuga ngo runaka dufitanye ikibazo, ikintu cyo kwica kibave mu mutwe. Uwanabitekerezaga ari wowe.
Amakuru ijwi rya Amerika yabashije kumenya nuko na mbere kose uyu Mukashyaka ngo yarasanzwe agira ibibazo byo mu mutwe. Uyu mwana bivugwa ko yatemaguye ngo bamujyanye kwa se wateye inda Mukashyaka kiga mu mashuri yisumbuye nyuma yo kubona ko nyina yari afite ibibazo byo mu mutwe adashobora kumurera. Abamuzi uhereye kuri nyina umubyara Marceline Uwayezu bakavuga ko ibibazo bikomoka ku myuka mibi mu muryango w'iwabo. Mwiburanisha riheruka nyine yatubwiye ko ibibazo by'imyuka mibi bifata n'abana bamukeba we. Atubwira ko kuba mukobwa we yafunga ubuzima bwe bwose byatanga agahenge mu rugo ndetse no kuri Mukashyaka kuko ngo no mu bihe bitandukanye yashatse kwivugana nyina.
Aho kugira ngo aze yandagare nange narahahamutse umfite ubwoba cyane. Yakwigendera akajya muri leta, leta n'umubyeyi hari ikintu kizamugira? Kandi se nagira n'umune nta kintu yakoraga. Yaratangiye kwirirwa yiruka ku musozi n'umusazi imyenda akayita nabyo bikambabaza haciye bati darumana wo kwa naka darumana wo kwa naka abavandimwe be.
Ni mu gihe raporo y'inzego z'ibanze ngo yagaragarije ubugenzacyaha ko nta kindi kibazo zizi kuri Mukashyaka. N'uyu munsi bamaze kumukatira ibihano, abaturage bakomeje kuvuga ko mu muryango we wabo harimo ibibazo.
Yari umurwayi rwose. Yarwaye inshuri ebyiri zose ari umurwayi, na se yigeze gusara. Urwo rugo rwose n'abasazi. N'abasazi rwose.
None kuba bamufunze burundu bivuze iki?
Nase twabigenza dute bwo niko byagenze.
Niko byagenze.
Niko byagenze ariko ari umusazi.
Sumu ngubu yungu ya musanze
ntabwo yamwe. Ari umusazi rwose, ari umusazi nawe urebye
bintu.
Yivuga ngo yari umusazi byagaragarira hagahe.
Kumva se ngo bamushaka ko hose bagiye kumupimisha bagasanga ari muzima nitwe leta. Oya,
ibintu by'abadayimoni bya biraboneka. Ntabwo bijya biboneka.
Ubwicanyi budasanzwe nk'ubu buheruka kumvikana mu ntangiriro z'uyu mwaka aho umugabo mu karere ka Rwamagana mu burasirazuba bw'u Rwanda yemeye ko yishe umugore we umuramba w'umarana iminsi ne mu nzu nyuma yigira inama yo kubaga inyama zibora azijugunya mu musarani zitabora zijugunya mu rufunzo. No mu mpera za 2017 mu mujyi wa Kigali humvikanye undi mugabo wemeye ko yishe umugore umuramba wutaba mu gipangu arangije ahatera imboga. Eh, bagira ubusabe ijwi rya Amerika ku Kamonyi mu majyepfo y'u Rwanda.
Urakoze Eric kuri iyo nkuru.
Kuva ku munsi wa mbere
inairobi muri Kenya hariko habera inama mpuzamakungu y'iminsi itatu yo kurabira hamwe imigambi yo kugabanya impfu z'abakenyezi bitaba Imana bariko baribaruka hamwe n'impinja. Ibindi turabishikirizwa n'umenyesha makuru wacu uri Roger Wirika neza ari inairobi akaba arika kwirikirana iyo nama.
Ibikigiri bitangwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita hamagara y'abantu OMS, ikigaga cya ONU cyita ineza y'abana UNICEF, ikigaga cy'isi kiraho ibijyanye n'igurirana ry'abantu FINWAP n'andi mashyirahamwe yo ku isi akorera mu gisata cy'amagara y'abantu byerekana ko Afurika ari irimo ibiharuro byinshi by'abakenyezi bapfa ariko baribaruka hamwe n'inzoga zifata ziriko ziravuka cyangwa zimaze igihe gito zibayeho. Suzy Villeneuve n'umuhanuzi muri UNICEF mu bijyanye no gukomeza amagara y'abantu ku rwego rwa Afurika y'uburengero niyo hagati
d'enfants mères par jour
ugerageje kugereranya ibitigiri by'abana bapfa ku munsi abana bari munsi y'iminsi 28 ni nk'indege ya Boeing y'abana 250 ikoroka buri munsi birateye ubwoba abo n'abana bapfa kubera bataronse ubufasha bwiza bariko baravuka canke imbere kuko umuvyeyi ategerezwa kwipimisha agize amahirwe yo kuvuka naho kubera atabuvuzi bwiza bukurikira aca yitaba imana mu minsi mike kuko niko biri ivyankenerwa ku mpinja ni bike cyane kandi ibikoresho byo gutabara inzoya ntibizimvye na gato hategerezwa kuba impinduka yiyerekwa muri Afrika. Iruhande y'abana hari n'abakenyezi benshi bapfa bariko baribaruka. Muganga Trifoni inkuru nziza akorera mu gisata cya OMS kirabihugu 47 kuri 54 bya Afrika asigura ko abenshi baturuka mu karere ko munsi ya Sahara.
Duheruka ibiharuro mu 2015 ibitigiri by'abakenyezi ni 289 ariko muri abo 66% kwijana bapfa muri Afrika yo munsi ya Sahara. Abana nabo ku muri cyo gihe twaharuye inzoya imiliyoni 2 n'ibihumbi 600 bapfuye mu isi yose ariko umuriyoni niwe wari wapfuye muri Afrika. Ni ukuvuga yunzo yazapfuye umwe kuri batatu yapfuye ari uwo muri Afrika.
Villeneuve nawe yemeza ko n'incanco zidashemeye na gato.
Quand je vois par exemple dans l'immunisation dans notre région seulement les 24 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre
iyo ndavye ibijyanye n'incanco mu karere kacu gusa kuburengero na hagati y'Afrika harabana miliyoni 6,600,000 bataracancwa. Igihugu nka Nigeria kirimo miliyoni 4,400,000 kuri abo. Kongo ifise 600,000 kubereka abo bana badacancwa nuko baba mu duce tutagiramo umutekano ahantu hadashikwa hari imvo nyinshi mugabo dutegerezwa gukora kugira ngo izo mvo zihave hatorwe umuti. Abana bose bategerezwa gucancwa ataruko nibibiza tuguma tubona.
Si les enfants ne sont pas vaccinés, c'est tout ce qu'on a comme épidémie.
Turetse uburyo bw'amafaranga n'ubukene bw'abakozi hari n'indi ntamba myamukuru nkuko tuvyiganirwa n'umfasoni inkuru nziza.
Ari ikintu twashikimikiye ko uyu munsi gikomeye nuko amareta kwiye kugerageza amahoro akirara mu bihugu byose kubera twasanze yuko abavyeyi impinja n'abana bapfa benshi bapfa mu bihugu birimwo ingwano muri bajya abantu usanga batari mu ngo zabo badaheza ngo bashikigwe batishike kwa muganga canke barongeye imiti kwiye 60% y'abakenyezi bapfa bari ku baravyara bapfira mu bihugu biri mu ingwano. Ibice 53 y'abana bapfa bapfira mu bihugu birimo ingwano birimo akajagari. Icambere umuntu ukora no kugira habe amahoro mu bihugu byose.
Bimwe mu bihugu bya Afrika n'ahatamikoro menshi bifise byarashoboye gushyiraho amapolitiki y'akamaro.
Ni gikorwa gikomeye cyane. Twibaza yuko ibihugu byose n'ababifasha bose bakwiye gukorana bagashira ingufu hamwe kugira ngo icyo gikorwa gishobore gukoreka. Kandi hari ibihugu binakenye byabishoboye. Mu Rwanda, Cap Vert ni ibihugu byashoboye kugabanya cyane ibiharuro by'abagore bapfa ku mwaka. Twizeye yuko n'ibindi bihugu bishobora kuraba bigatera imbere nk'uko ibyo bindi bihugu byabikoze.
Waseruki Burundi muyugurwa ginama Esperance Mateso haico yishimira kuvyerekeye igihugu ciwe.
Umugambi mbona ko ari mwiza cyane kanatsinda natwebwe mu gihugu cy'u Burundi. Nyakubaha umukuru w'igihugu yarashizeho umugambi wo gufasha abavyeyi ngo bibaruke ku buntu no kugira abana bato bato bavugwe ku buntu. Nkabona ko ari umugambi mwiza cyane ko ari abavyeyi benshi batashobora kuronka uburyo gushika kwa muganga. Na mwarirya bavuga ko umukenyezi ari nkingi y'umuryango.
Amatohoza uni yerekana ko abana 5/10 bapfa batarakwiza imyaka 5 ari muri Afrika yo munsi ya Sahara mu gihe 3/10 ari muri Aziya y'Epfo. Ihangiro rya ONU nuko mu mwaka 2030 abakenyezi n'abana bose baba bashobora gushikira no guhabwa ubuvuzi bifuza ku isi yose. Eroje uri kaneza Nairobi ijwi rya Amerika.
Mukanya turasezerana mu biganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri isaha ya mani imbere yaho. Reka dusubire tuwibutse ingingo nkuru nkuru z'amakuru twabashikirije. Riak Machar arongoye abagwanya ubutegetsi bwa Sudani yo mu manuka zotahuka ejo kuwa gatatu mu gihugu ciwe. Azoba atahutse hisunzwe amasezerano y'amahoro aherutse gutegwa ku igikumu hagati ya President Salva Kiir. Riak Machar yaramaze ikiringo kirenga imyaka 2 yarahunze igihugu.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump avuga ko yifuza kwambura ubwenegihugu impinja zivukira ku butaka bwa Amerika kandi ababyeyi babo atarabimukira. Nubwo kuvana ingingo mu gitabo cy'itegeko nshinga bishobora kutamworohera, ahubwo ari icyifuzo gusa cya Perezida Trump.
Inama y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONIGE amahoro n'umutekano ku isi yemeje atanu mwavuyemo uno munsi kuwa kabiri ingingo igenewe guhagurukira bikomeye ikiza cya Ebola. Ubwo rwego rwasabye impande zose zegwa n'igikorwa cyo kurwanya Ebola kongereza urugamba rwazo cyane cyane mu bice icyo kiza kiriko gikwiragiramwo. Njuti mwakurikiranye ibiganiro n'amakuru twari tubafite kuri saha niyo bigarukiye kuri Radio Ijwi rya Amerika. Dushimiye engineer dufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na bonse yadufashije kwegeranya ibi biganiro twabateguriye kuri iyi saha. Uhagarikiye ibi biganiro ni Frederic Nkungikije kuri mikoma ari kumwe nanje Fidel Niyongabo
na Placide Magambo. Turabashimiye mwese mwadukurikiye muri aya makuru. Mugira umugoroba mwiza, mukomeza kumva Radio Ijwi rya Amerika.